bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika risamino na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane Ninahazo.
Hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shuri. Ubwo rero ikintu kiza imbere ni uko dutegerezwa kumenya yuko umuntu arinza aza kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano.
Uyu ni Donatien Banyankubusa, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ryegamiye idini rya Islam Komibu mu Buyenzi turi mu gihugu cy'u Burundi, agaruka ku makenga yamwe n'abandi ku byerekeye ivyigwa amenyeshamana bitangwa mu mashuri atandukanye yegamiye amadini amwe amwe bataravye idini ry'umwana bariko arabifata. Ibyo turaza kwigaruka ko handi hato mu kiganiro c'abagendini ntikize kubacika. Ariko mbanze ndabwire ko Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe jo kumugoroba yatanguye imishikirano n'icegera ciwe yaheruka gukombura mu mabanga Emmerson Mnangagwa. Ivyo vyashikije kumugoroba wa kuno wa mbere n'umukuru w'abasirikare. Mu ijambo yashikije kuri televiziyo y'igihugu, General Constantino Chiwenga yatangaje ko anijirijwe n'uko ibintu biriko biratumbera mu nzira nziza kuva abasirikare bifatiye ibintu mu minwe muri ico gihugu. Umukuru w'ibiro vy'abasirikare yasavye kandi abanyagihugu bagiye mu mabarabara ku munsi wa gatandatu basaba ko Robert Mugabe yatanga imihoho kuguma batekanye no kwihangana. Yamara ibintu ntibiradadanuka kuko Perezida Mugabe ananakuva ku butegetsi mu gihe yabo umugambwe wiwe ZANU-PF wanamukuye ku butegetsi bwawo canke inama nshingamateka bose bemeje kuno wa kabiri hashobora gufatwa ingingo kandi zitorohereza Mugabe. Perezida w'igihugu cya Niger Mahamadou Issoufou yasavye kuno wa mbere sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ko rutanguza amatohoza kuri dosiye rudandazwa rw'abimukira abanyafurika bafatwa nk'abaja ruvugwa muri Libya. Issoufou avuga ko gushira abantu mu buja ari icaha gihohotera kiremwa muntu. Ati ni naco gituma nahisemo kwitura CPI ngo ifate mu minwe ico kibazo. Issoufou yongeye kandi kunegura ivyo bikorwa bigayitse, yemera ko igihugu ciwe kigiye gufata ingingo zo kwihagarika ari Kaburundu. Mahamadou Issoufou yasavye ikindi yasavye nuko ico kibazo coba mu bizokwigwa mu nama izohuruza umuryango w'umwe bwa Afrika n'umwe bwa Buraya itegekanije kuba ku magenekerezo ya 1993 na 1993 z'ukwezi kwa 11 azaba ari Abidjan muri Côte d'Ivoire. Tugaruke ku makuru ya CPI. Umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri uno wa mbere yarasavye abacamanza kumwemerera gutanguza amatohoza muri Afghanistani ku vyaha vyo gufata abagore ku nguvu, koreza igufa abantu vyoba vyarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze z'Amerika hamwe n'ikigo CIA ca Amerika kijeje iperereza hanze y'igihugu. CPI yifuza kandi gutohoza ku batalibani yagiriza kuba barakoze ivyaha bibangamira agateka ka muntu, hamwe no ku basirikare ba Afghanistani yagiriza ivyaha vyo mu ntambara. Ubaye ubwa mbere Fatou Bensouda aramutwa CPI afata ingingo yo gutohoza ku vyaha vyo mu ntambara vyakozwe n'abanyamerika no gutangura guhangana na Leta ya Washington. Leta Zunze z'Amerika ntiri muri CPI, ariko abanyagihugu bayo bashobora gukurikiranwa n'ivyaha bakuriye mu bihugu vyashize umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare. Perezida Bill Clinton yahoze aramutswa Amerika niwe yasinye ku masezerano y'i Roma yashinze CPI, ariko Perezida George Washington Bush munyuma yaciye abavanura nayo. Ico gihe yavuga ko afise ubwoba bw'uko abanyamerika bashobora kuzorenganwa hisunze imvo za politike. Nta gihe cashizweho ngo abacamanza ba CPI batangure ivyasabwe na Bensouda, ariko abatwara bafise gushira mu mpera z'uku kwezi kwa mbere umwaka uza kugira ngo bazobe bamaze gutanga ibirego vyabo abacamanza nabo bagaheza bakikorera. Radiyo ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vya radio mukunda muca ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewakaburungu.com. Turi no kuri Facebook address ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaza abanyagihugu muri quartier ya Gasenyi Bujumbura mu gihugu cyo Burundi hari ko hubakwa kirimba cy'umukuru w'igihugu bavuga ko bazindutse bagandagarije imbere y'ubushikiranganje bw'ibidukikije kandi bakagabisha ko batarota bahava badahawe imizibukiro yabo turi kumwe ku rongo wa telefone menyesha makuru w'ijuru rya Amerika Evariste Nzikubanya nka Evariste amahoro
Abahoro neza Diane
Abanyagihugu kweri kibasubiye kuzinduka kwigaragambya imbere y'ubwo bushikiranganje bwa bidukikije mu Burundi
Abanyagihugu bo muri quartier Gasenyi ariko bakukirimba cy'umukuru w'igihugu bahimuwe mbere basambirwa n'amazu bavuga ko bazindukiye ku biro by'umushikiranganje w'idukikije kwishyuza inyishu muhango nako yari yabemereye yuko mu kiringo cy'indwi zibiri ikibazo cyabo kitoba cyavuye mu nzira bavuga ko barindiriye barahebura uno munsi bavuga yuko baje basubira inyuma no kuvuga yuko baje baguma ngaho bakavuga ko batohava ari ikibazo cyabo itorewe umuti
uwo nabangana gute ahushikana amaso
abo banyagihugu haje bake muri bo batumenyesheje yuko n'abandi baza kuva ku mirimo batahiraho badasura gutaha aho bari basanzwe basaba indaro abanyagihugu rero Diane no kugira ko baharugwa n'imiryango 42 no kuvuga imiryango 20 niyasamuriwe amazu yari yubatswe ku buhinga bwa kijambere n'abandi 40 n'indi miryango 22 isaba umuzibukiro ku maparasera yabo ku mutungo yabo ngaho mu gasi
hari cy'umushikiranganje ari abaha nk'inyishu none
umushikiranganje kuva mu gitondo cy'uno wa kabiri ntarabonana nabo banyagihugu kuko yarafatiriwe n'inama ariko agirisha gusha n'ubu akiri ko aragirisha y'abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje no kubwira ko Diane abanyagihugu uno munsi baharuye umuzibukiro bakeneye bavuga ko ungana n'umuriyariti umwe n'imiliyoni ijana mu mafaranga y'amarundi
urakoze cyane gose Evariste Nzikubanya nkangaho ku bushikiranganje bw'ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi bandanye kuri kirana iyo nkuru hama makuru yacu hanyuma urongera igaruka ko
murakoze namwe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ivya Zimbabwe biracari udufindo hawe mu mugambweza n'UPF ati Perezida Robert Mugabe uteguye turakwikuriraho inama nshinga mateka nayo ikagabisha yuko ushobora kwifatira ibintu mu minwe ariko none kugira ngo umuperezida arinde akugwa ku butegetsi mu gihugu cha Zimbabwe birasaba iki kubona abasoda bobo barifatiye mu minwe ibiriko bibera muri Zimbabwe bisigura iki rekumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana atu ushikire kumu atubwire ibyinshi kuri utwo twazo twose twibaza
ubwigisirikare cyashyiraga ibitwaro biremereye mu murwa mukuru kikanafungisha mugabe ijisho byagaragariraga buri wese ko bifuza gushyira iherezo ku kwinubira mu perezida umaze igihe kinini ku butegetsi ariko nyuma y'iminsi ijya kugera ku cyumweru mugabe yaranze kurekura ubutegetsi ndetse inteko ishinga amategeko ikabivuga ko ishobora kumweguza birashoboka ko ari inzira ndende kandi ruhanije kubera uwo bahanganye nawe perezida mugabe ubwe Bwana Lovemore Mazuku yigisha amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe avuga ko kumweguza bigoye cyane kuko bigomba kurenga kuba 2/3 by'abadepite batora bemeza ko uyu mu president utagikunzwe yagenda
When we say an impeachment in the Zimbabwean context it actually means a trial you are accusing
kuvuga kweguza umukuru w'igihugu muri Zimbabwe bisa mu by'ukuri nk'ikigeragezo hari ikintu runaka mushinja umukuru w'igihugu kandi mushaka ko akiryozwa musanze icyo mwamushinjaga kimuhama mwahita mumwirukana ku mwanya wa perezida ntabwo ibyo wabikora mu munsi umwe cyangwa mu minota mike uko byagenda kose bitwara amezi menshi kugira ngo kweguza umukuru w'igihugu bigerweho itegeko nshinga rya Zimbabwe riteganya uburyo bune bwo kweguza umukuru w'igihugu ubwo ni ukuba yaritwaye nabi bikabije kunanirwa kubahiriza no kurinda itegeko nshinga kurenga nkana kubiteganywa n'itegeko nshinga cyangwa kunanirwa kubahiriza inshingano za perezida kubwa intege nke z'umubiri cyangwa z'intekerezo icyakora amaduku wasanga umunyamategeko akwiye kubibonamo amahirwe menshi avuga kuretse kuba perezida Mugabe yarashinjwe guhonyanga uburenganzira bwa muntu no kwima rubanda ibyo bwemerewe mu myaka 37 y'ubutegetsi bwe abanyapolitike bafite ibindi byinshi bakwiye gushingiraho urugero atanga ni nko kubishyaka za NPF riri ku butegetsi ritapfa kwemera gusobanura ibyatumye rikomera biri mu bwicanyi bwo mu myaka y'1980 bwiswe gakuraho undi aho igisirikare kisha abanyepolitike nabo mu moko amwe namwe atarashyigikiza NPF.
If they get him on that, then they are exposing him to that issue about, you know, crimes against you.
Baramutse babikoze bakabimurega, baba babimushyize ku mutwe byose. Mbese baba bamugeretseho ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibindi. Kandi sintekereza ko za NPF ku imeze ubu yakwifuriza Perezida Mugabe iherezo nk'iryo. Kuko nabo ubwabo bungukiye cyane mu butegetsi bwe. Icyakora ku rundi ruhande asanga guhiba agaciro by'abagonganisha n'ibyifuzo by'Abanyazimbabwe. Mu mpera z'icyumweru gishize ibihumbi by'abatuye mu murwa mukuru Harare bigabije imihanda basaba ko Perezida Mugabe yahita ava ku butegetsi. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo Chris Mutsvango kuri ihuriro ry'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu yavuze ko imyigaragambyo izakomeza kugeza abaturage ba Zimbabwe babonye umugongo wa Mugabe ava ku buyobozi. Gusa amaduka wigisha ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe wasanga igisirikare cyarasuzuguye ubumenyi n'ubunararibonye Mugabe afite mu by'amategeko.
Even as we move from stage to stage, yeah, so many things that they are not aware of.
Nubwo twava ku cyiciro kimwe tujya ku kindi, hari byinshi cyane batazi mu buryo bw'amategeko. Ndahamya neza ko ariyo mpamvu bamunaniwe ku meza y'ibiganiro, kuko mu buryo bw'amategeko, Mugabe rwose ari mu ruhande rufite ingufu. Maduka avuga ko uburyo bwo kweguza umukuru w'igihugu bumuha uburenganzira bwo kwisobanura ku byo aregwa. Mugabe ntiyigeze na rimwe arangwa no gutinya urugamba, kandi nk'umuyobozi rukumbi Zimbabwe yigenga yagize, uru ni rwo rugamba yamaze ibinyacumi by'imyaka yitoza.
Arakoze rero umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana kuri no nkuru ahejeje kuducira ijya nino inkuru yateguwe n'ijwi ry'America. Nuko ijwi ry'America Washington DC mukanya ni kiganiro cy'abanyedini.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kakanya duha rero abanyedini kugira ngo bayage ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano. Uno munsi baragaruka ku makenga ya bamwe n'abandi bavuga yuko amashuri atandu amadini atandukanye adasangiye kwizera yoraba icigwa menyeshamana gitangwa mu mashuri mato mato nayisumbuye kigatunganywa ku buryo kiza kiratangwa hisunze ukwemera kwa bose. Nariga bwizwa nshingiro rivuga ko igihugu cy'u Burundi atawucegamiye mu madini. Reka duhikaze mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro y'Ibujumbura atangura twakirira abo bari kumwe hama baheze baduge ku ijambo.
Ndi kumwe na Pastori Seti Nkeshimana arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi. Amaroneza Pastori.
Ego ndabaramukije.
Turi kumwe kandi na Patiri Edi Kwizera ashinzwe gukurikiranira hafi amashuri yegamiye Katolika muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Amahoro Pati.
Mahoro.
Ego undi turi kumwe hano muri studio ni Donatien Banyakubusa umuyobozi w'ishuri ryisumbuye yegamiye ni ya Islam Komibu Buyenzi. Amahoro neza umuyobozi.
Amahoro cyane.
Tutarinze guteba reka duhe ijambo Pastori kicigwa cyigishwa hanini n'abakatolika kurusha mbere abaporoti. Mwebwe mubivuga kwiki?
Icambere nuko bigaragara neza ko idini Katolika mu gihugu cy'u Burundi yagutse ntaho biharira, maze rero rikaba rifise ritunganije amashure mu gihugu cyose, hanyuma rikaba rifise n'abakozi bakwiye. Gihe rero bahamagaye kwigisha ico cigwa kijanye n'ivye n'inyigisho za religion muri ishuri rya ryo ryose, Katolika yama iri maso ya migavye. Cyo ndabivuga ko nuko n'andi madini nayo yokwiyungunganya
pati ngo mwebwe muri katolika muri maso kurusha abandi mu bijanye no kwigisha ijambo ry'Imana muri ico cigwa cikatikisimu namwe niko mubibona nico gituma vyifasha uko biru
nituri maso kubera yuko ari byo twibwiriza ariko biri mu bikorwa tubwirizwa gukora iri mu bikorwa tubwirizwa gukora turazi neza uruhara ikigwa ijambo ry'Imana bifise mu buzima bw'umunyeshuri ari ku ishuri nico gituma rero igihe cyose tubonye ku mashuri yaba ayegamiye kereziya katolika canke nayandi yose ya leta hariho irya saha yo kwigisha ijambo ry'Imana twebwe turagerageza uko dushoboye naho dushobora gushika tukiyungunganya kugira ngo ico cigwa tugitange pazi turavuze ngo turasaba ko zibakwiye yego cyane iryo jambo ry'Imana nuko ritigishwa n'abasaseredoti gusa ariko hariho n'abandi bakiriso babarayike badufashe tugashobora gushika aho duteza gushika hose
none ubunye ko hari amadini menshi kumenga none katolika niyo ifise ikibanza kinini abo bandi ntona kumenga mu mwabibagiye
ntabo twibagira na gatoyi kuko aho dushobora gusabikanya iyo saha kugira ngo twigishije iryo jambo ry'Imana naho tutoba dusangiye ko kwemera aho bikunda iyo saha turayisabikanya
haraho bizemeze gutyo nyo mukasabikanya iyo saha
yego harabo dutangwa twisabikanya mugabo munyuma bakaduta hagati bakintu baze ngo babandanye hamara twese tukabandanya kuko twebwe twabiringanije neza turafise indinganizo tukorerako
ego turagaruka manda imutubwira iyo ndinganizo umuyobozi w'ishure gisumbuye gyegamiye idini ya Islam mwebwe kuri iryo shure ryanyu komibu buyenzi biraboneka yuko ahanini naho gyegamiye idini ya Islam abanyeshure benshi n'abakiriso ariko tukaba tuzi ko ma programme yanyu mushira imbere kwigisha ijambo ry'Imana rya Islam canke Qur'an bobo ntimwumva ko abo benshi bataronka inyigisho zari zibakwiye bivanye kwizera kwabo
hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shuri kubwo rero ikintu kiza imbere n'uko dutegerezwa kumenya yuko umuntu ari nzaza kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano murujya mwanya wategekanijwe kwiga ijambo ry'Imana religio kwigisha religio ijanye n'ubwisilamu muga ntikibuza yuko nkuko bamwe bari bavuze ati umuryango w'abakatolika ati warisuganije gusumba abandi baje baradusaba yuko bakeneye nabo yuko bazo baratanga ico cigo zatuvuga tuti ntangorane iyo mushoboye kwiyegeranya mukabikora neza uca baza ku munsi wa gatanu saa sita n'iminota 15 ku twebwe tuba tugiye gusenga
mukoresheje umwingwezo wanyu kureke n'amashure ategamiye ishengero rya katolika dusanga inyigisho za katolika arizo zizi imbere kurusha kandi zitaba zegamiye ishengero rya katolika
birasanzwe navuze ko umwanya kugisha icyo cigwa si ekleziya katolika yawubyaye
muga mwarahaci hari ico kuntu
kuko twari tuhari none nabandi nibaza no kuvuga ngo niba twakumva ibintu kumwe imbega iki cigwa gifise ihangiro iriye twebwe bacu muri katolika ihangiro ryifise sinyigisha nkomeza kwemera sikateseze icigwa cy'ijambo ry'Imana ingene twe kukitumbereza kidufasha kwereka umwana gutahura icari uwamuremye nico yamuremeye iyo rero twebwe tubonye ku ishuri ari iryo waje nkatari iryiwacu iyo saha ihari turagenda tukavuga yuko iyo saha dukeneye kuyigisha ntawe turirukana ngo ntuyisangire n'abandi abandi nibaboneka abasinze kuringaniza ivyigwa bazokwiga uburyo atacu vyononye dusangire umwe atwarabiwe undi atwarabiwe undi atwarabiwe canke mugaburi iyo saha ivyo vyova n'indinganizo y'ishuri gabo twebwe ntitworeka ngo abandi bararetse
komibu buyenzi mwebwe uku kuntu musaba abanyeshuri benshi baba kiriso nimubona yuko hageze iki cigwa ca rurijo bamwe bamwe bamera nk'abadebukirwa gatoya kuko babona ko muri kumura bigisha ibitajanye no kwizera kwabo
nk'ubu iyo ariko ariga nk'ukwandika nk'icarabo ibintu mu Burundi tudasanzwe tumenyere umwana rero n'abakatolika canke abakiriso muri rusange ugasanga mbere bavyize babishira ko umwete
mbega none nka mwebwe murongo rero n'urwego rujeje gutunganya amadini iki kibazo kijanye no kudahuriza ku kwizera kwa bamwe n'abandi ntimubona ko bishobora kugira ingaruka mu gihe byo bandanya bimeze gucyo wonye
kuri bijanye rero nuko hari amadini yoba agomba kumira yandi ivyo biriho bitewe nuko atagwego rujejwe gutunganya neza ivyo bintu novuga mu gihugu ruhari kuburyo amashure yose agihurizako no munsi jewe na sanze dufite amashuri ari mu migwi ine ari amashuri ya leta ari amashuri yegamiye amadini Hariho mashuri y'aba prive basanzwe ataho begamiye hariho na amashuri y'abikorero twabo b'abanyamadini bagaca rero bavuga bati twebwe twakira biwacu tukigisha biwacu udutari biwacu twigisha ivyiwacu mucyo gihe rero umuvya niwe ahitamwo urinzo murungika kuri iyo shure uba wavyemeye cyo no cha mpanura abariko baranyumviriza nuko imbere yo gutwara umwana ku ishuri uhakikisha ko iyo shuri ujanye ku mwana wawe indero azo hakura mu bijanye n'imyizerere ari indero wipfuza ko azoronka
ico oya ndakumenyesha utuntu tubiri iyo umuvyeyi ajanye umwana ku ishuri ikintu cha mbere na mbere ahagararako si ibijanye no kwemera ica hagararako n'ubumenyi umwana agiye kuronka aho hantu ikigira kabiri no kumenyesha nuko kwiyebwe muri iyo ntumbero yo kwigisha ico cigwa nakubwiye ko twe twifata nk'icigwa nk'ibindi nico gituma twe twugurura imijyango mu nyiri dutanga ndabwo hakarorero mu 11 twebwe turigisha histoire z'andi madini ya budista abajudayisme ayisilamu aya mahorijeri khevere na yandi no khevere no kuvuga ngo ntituvuga ivyiwacu gusa
ikiganiro ni camadini atandukanye kwijwi rya Amerika kuri iyo myidogo y'abavyeyi bamwe bamwe bavuga ati abana bazatubwira ibintu bidasa no kwizera kwacu ni gikimo babwira kubijanye n'ingene boshobora kubangikanya ukwiga hamwe n'ibijanye no kwizera ku mashuri atandukanye inyigisho baba
ndize nimvira yuko umwana wanje ndamutwara ahantu nzi yuko icyo shure gyegamiye idini kanaka bidahuye n'iki wanje n'uruhara rw'iwanje yuko mu nyuma nanjye ngaruka nkamwigisha canke nkamurungikira abantu bashobora kumwigisha nzi yuko nta muntu aza kukubwira ngo cyangwa ngo ndi umwisilamu kubera nje kwigisha rurico ngo ngine yuko ngo mwese ngo mwinjira mu bwisilamu cyangwa ko ndi umukatolika ngo ngine yuko le protesta cyangwa abayisilamu ngo baje muri katolika soko cigishwa nibaza rero yuko ngirango ico bintambamye cyane kuko najewe
ndagusubije inyuma nk'abaporoti boza gusaba hajya ku ishuri wanyu kuza kwigisha ngo bahakanye
babisabye tukabona yuko vurema barikurikira ntacyo buza ko tuba
abyo twari tuze tuzoza
ya ico twanka gusa ico twanka ni ibintu by'akajagara we nitwemera cyo kubagiriraho kirite tukine yuko bigarurije yuko ari ikigo ari siyanse apana yuko baza baje kugiriraho imisa cyangwa ibindi
epati ko imana ari imwe ivugwa ubwo nyene niho bagushira ku rugero rumwe izo nyigisho zikatikisimu ikaba icigwa nka kujya kandi ma science nyene atangwa mu mashuri
ubwo n'ibyo tugira n'ibyo tugira iyo twe dushatse kugira ikintu bita inyigisho nkomeza kwemera ibijanye na kiriziya katolika gusa duhamagara abana bakukira kiriziya katolika iyo tugomba kwigisha abana ibyo gusangira murumva twa turabyigisha mu mashuri tubajana kwabonye abana bifuza gusangira hageze ko baje kwiga bakarondera umwanya iyo tubigisha abana kuraganira muntu batubyigisha mu mashuri turabahamagara bakagenda ku ruhande n'ibindi n'ibintu byanda dondagura twebwe nayo babwiye kuba mu ntango iki cigwa uko twacubatse ni cigwa nka yandi n'ibindi byigwa byose navyo irafise n'urutonde rw'ivyigwa prandiko murafata umwana musabe kayarorije muzosanga hariyo prandiko ku mwaka kuva mu wa mbere kuduga sinzi ko abavukanye ba Protestanti bo badushapuriye mugabo dushapuriye ntiho bari mukuri kuko tubigira ko tubishoboye magenda abasahuka nabo batera intambwe iyo saho ko leta yiduhaye yo kwigisha religion nk'ikominisiyansi baze bakore programa babitondeke hama baze bigise hari abantu usanga bavuga bati twe tubashaka kudavuga ijambo ry'Imana ugati muraze ukazibona araje na bibiliya gusa no musa agasoma ibyo muri Izayi agasegura ibyo ejo agasoma ubyahishuriwe intumwa agasegura ibyo oya ukabona ko umenga nta rukurikirane ruhari rw'ibyo umwana ariko ariga
none pastori ni gute hoshobora kuba gutunganywa neza iki cigwa kugira bamwe bose bumve ko basi kibanza bivanye no kwizera kwabo ubunyara madini menshi kandi birazwe
uko jewe ngomba navyo tunganywa nuko ubwa mbere ubushyirangaje bwa leta bujejwe indero n'inyigisho mu mashure iki kibazo bwo kigira icabwo bagashiraho programme hanyuma bakamenya ko mu gihe cy'u Burundi amadini atandukanye ariko araza ariko kubera bidakunda ko idini ryose rironka ikibanza numva boshaho imigwi itatu umugwi wa mbere ukaba w'abakatoliko hasanzwe umugwi wa kabiri ukaca wa umugwi wa yamadini ajanye n'inyigisho zo muri rusange bita abaporoti hanyuma umugwi wa gatatu ukaba umugwi ujanye n'aya madini avuga ari abakristo aho n'abayisilamu n'ababahayi n'ayandi n'ayandi azogendera avuka muri ico gihe rero iyo migwi ihari ikabizwi umugwi wose nimba urimwo amadini menshi iyo migwi yoheze igafasha kugira ngo umugwi wose ugire ikibanza bagasha bagaruka mu migwi bakavuga bati twebwe rero zohana amasaha programme yacu niyi bagashaho na programme akuruja akuye kujaho programme yivyigishwa buryo yasanze ro programme ibiharuro y'igifaransa y'ikirundi harakuye kujaho na programme kuri buri mugwi wingene icigwa carurije cotangwa
pastori nashaka ndabaze uko nta kuntu bogira gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri ico cigwa ku buryo umwe wese yisanga yaba umuporoti umukatolika canke umuislamu mwose akumva yuko asika ibanza muri ico cigo
ego habaye iki kintu cyo gushira ku rugero rumwe cyo mwise harmonisation cyo baciza cyane cyo cagiha na wa mwana akaryo kukwitiramo iyo harmonisation rero ahigorera ninde ava ayikora nujejwe no kwita mu gifaransa la gestion y'indero ngasha numva rero notera kakamo yuko ababijejwe iki kibazo bo gifata nkankama mbere mfashe kano kanya nyene ndanashimire i radio ijwi ya Amerika itwemere ko iki kibazo tugishira habona yuko amadini amwe yakomeza kwiharira indero igisata cyo kwigisha abana ijambo ry'Imana muri kazoza tuzohava dusanga ayo madini ariyo afite ijambo ikomeye mu vyindero fate ku ijambo ry'Imana tubasha tuvuga nkangurira yandi madini nayo tarabyumva uje hamwe kugira ngo aho hose hari tangirwa ubumenyi niki cigwa gihagaze ku ijambo ry'Imana ikicigwa ca horisho naho gishikeyo mu mashure nta imiryango yugaye haba mu baporoti haba mu bakatolika haba mu bayisilamu buri dini riremerewe uko igihugu cacu ni igihugu cubahiriza umuntu wese mu myizerere yiwe nacaro nsaba ko byobandanye ku umuntu wese akizera atagahato ama kugahato ni gaheze ngo gace kinjizwe mu mashuri yakwiriye kuba ugusamara ngo tuhave dusanga hari amadini ariko arafatira rwaruka rwacu arufata ku nguvu niko novuga agwigisha ivyo tipfuza cyangwa ivyo batipfuza hariho rero uburyo bwinshi bwo gufata ku nguvu hari uburyo bwinshi guko umwana ashobora gufatwa ku nguvu akigishwa imyizerere atemera dufata nka akarorero ishure su convention kanaka abigisha bagwiriye araba abafise basanga kwizera no kwemera bagacavuga bati umwana ntibanabivuge washaka ariko bagasana bavyerekana bakabigendera bakabikora ugasanga umwana badahuje imyizerere natoneshejwe sanga abantu banavuga ati kugira ngo ntone kumwigisha kanaka reka nje gusenga ibyo sivyo niremera twaravyaratubako itwiga ivyigwa vyari hari wasanga umuntu agerageza kuja kuririmba uja gusenga
akakurikira abandi
kugira ngo atone ahubwo kubayobozi ejo ni hagera gufata ingingo afate ingingo nziza ivyo nivyo jewe ndiko nita fata nguvu akwero kuba umwidegemvyo haba mu bayisilamu haba mu baporoti haba mu makatolika umwana agafata indero ipfuza mu bijanye n'imyizerere
yego murakoze
ko amadini atera agwira hama akaba yarifuza kwigisha iyo jambo ry'Imana yego ntangorane igihambaye nuko iyo nyigisho idahara mu buzima bw'umunyeshuri uko bazatubwira ati uyindinganizo shasha imezuko twebwe tuzoyikonforma uko nyene kuko twebwe nakubwiye ko tuzi neza uruhara ico cigwa gifise mu buzima bw'umwana
ego murakoze cyane umuti nayo madini yandi natera intambwe ahagurukira iki kibazo cyo gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana mu mashure nuko rero ni kuri ayo majambo meza turangirije ko kino kiganiro cy'uyu munsi nkabashimiye abatumire baje kuduterera ivyumviro kugira dusangire ijambo ndashimiye pastori Setting Heshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi murakoze pastori
ego nanje ndabashimiye mwakoze kuntumira muri kino kiganiro
ego undi nshimiye ni patiri Edi Kwizera mushinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura murakoze patiri Edi
ego urakoze ndashimiye n'abatwumvirije bose
ego turashimiye kandi Donatien Banyakubusa umuyobozi w'ishure gisumbuye yegamiye idini rya Islam Komibu Buyenzi turabashimiye umuyobozi w'ishure
nanje ndabashimiye no hanyuma mubonye kwari cyo tera murazo ntumira
ikiganiro cy'uyu munsi nakigarukiye naho ubutaha
reka Haisali Diane na mahoro nawe tugushimiye cyane kuri ico kiganiro waruremeshereje ibujumbura ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi none mu kinyarwanda kabe no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana gahindukira twabatumira mu biganiro byacu biri mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cyo saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cyo saa 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika kuri micro mari 10 na Diane nahaze muhinga bw'ivyuma ya Innocent Kimenyi uko turi babiri twempi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.